Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri, itariki 12 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
Igifashwe turana ko ari aragatotezo kabandanya kuko kuva mu kukiringo kitarinzo kwezi hamaze gufatwa abanywanyi ba FNL bashika ku 2023.
Uyo ni Oscar Nizigiyimana, umuyobozi w'umugambwe FNL ishami rya Agatogwasa mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, avuga ko guhagarika abanywanyi b'uyo mugambwe ari hohotera. Ni mu kanya gato. Kanya gato kandi turabashikiriza yandi makuru yerekeye urubanza rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi aho rugeze, na yerekeye urubanza rwa Bernard Munyagishari ku vyaha vya genocide mu Rwanda muri 1994. Tangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriana, n'inshuti za Radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon ejo ku munsi wa mbere yarifatanije n'abanyarwanda aho bibuka umunsi mukuru mpuzamakungu wo kwibuka ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mu biganiro byatunganijwe ku cicaro cya ONU hano i New York muri Amerika, ababyitavye bararonsa akaryo ko kwibuka abasize ubuzima muri iyo honyabwoko, bongera bahanahana ivyumviro ku buryo atahonyabwoko ryokongera kuba ku isi. Tukivuga ku makuru yo kuri ONU mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, bari mu myiteguro yo kurondera ugiye gusosubirira Ban Ki-moon mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amareta 8 niyo amaze gutanga abakandida biyamamariza muri iyo mwanya mu kwezi kwa 12 kurangiye aho hatangaza kuva mu kwezi kwa 12 kurangiye kuva aho batangaza ko kumugaragaro ko abifuza guhiganwa butanga amazina yabo. Mu myaka iheze umunyamabanga mukuru wa ONU yatorwa mu ibanga, ariko uyu mwaka amatora azoba kumugaragaro. Muri indwi niho abakandida batangura gushikiriza imigambi yabo no kwisigura ku byo bazomarira iryo shyirahamwe. Ikiringo cyo gusuzuma abakandida kizomara amezi atari make, uzotsinda abandi azomenyekana mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mushasha azoshingwa amabanga mu kwezi kwa mbere umwaka w'2017, mu gihe atantambamye yogaragara gara muri ayo mahiganwa. Muri Centrafrika, umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Centrafrika aheruka gutsinda amatora, Faustin Archange Touadéra yarashinze leta ya mbere mu kigoro ko gusubiza hamwe abanyagihugu bari bamaze imyaka mu ndyane z'amoko. Muri iyo leta yagenye ejo ku munsi wa mbere, Touadéra yahaye amabanga abashikiranganji bava mu bamushigikiye hamwe n'abatavuga rumwe nawe, ariko nta mabanga yahaye abanywanyi b'idini rya Isilamu hamwe n'imirwi y'abarwanyi bo mu idini y'Abakristo bagize uruhara mu bwicanyi buhitiye muri ico gihugu. Muri iyo leta nshasha harimwo bamwe mu bashikiranganji bahoze muri leta yavuye ya François Bozize. Igihugu ca Repubulika ya Centrafrika cinjiye mu ruhagarara kuva mu ntango z'umwaka w'2013, aho abarwanya leta bo mu idini y'Abayisilamu basereka birukaniye Perezida Bozize ku butegetsi. Abanyagihugu bashika ku miliyoni barateshejwe izabo, igihugu cicamwo ibice hisunzwe amoko hamwe n'amadini. Muri Siria naho Leta Zunze za Amerika imesha ko iteye umutima uhagaze n'intambara iguma yiyongera mu gihugu cya Siria, mu gihe himirije ibindi biganiro by'amahoro. Amerika irega igisirikare cya Siria ko kigira ubwicanyi bukabije. Umuvugizi wa Department ya Leta ya Amerika Mark Toner amenyesha ko ubwo bwicanyi buteye kubiri n'amasezerano yo gushyira ibigwanisho hasi yatewe ku mukono mu kwezi kwa kabiri. Ibindi biganiro bitekanijwe ejo ku munsi wa gatatu i Geneve mu gihugu cy'Ubuswisse. Leta ya Amerika yise Perezida wa Siria Bashar al-Assad ko ari umwicanyi agandagura abanyagihugu biwe, kandi ko adakwiye kuba mu bategetsi ba Siria muri kazoza. Aho ni mu gihe igihugu cy'Uburusiya cyo kivuga ko iyo ngingo ikwiye gufatwa n'abanyagihugu ba Siria mu gishingo cya Amerika.
Urakoze Aloise Bigirimana ku makuru udushikirije. utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo kuri no saha. Mu gihugu cy'u Rwanda hibukwa genocide ku nshuro ya 2022 ijya no hino mu gihugu habandanya kuvuka amashyirahamwe ahuje abagize uruhara muri genocide ndetse n'abayirokotse. Uretse umugambi w'ubumwe n'ubwiyunge, abagize ayo mashyirahamwe bashira imbere uruhara mu bikorwa byo kwiteza imbere. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Ishyirahamwe kuri Kuganze ni rimwe mu mashyirahamwe yashinzwe nyuma ya genocide, ahuje abarokotse genocide bireze bagasaba imbabazi bagafungurwa n'abayirokotse. Iri shyirahamwe rihuje abanyamuryango 1000 bakorera mu turere tune: Bugesera, Kicukiro, Nyarugenge na Kayonza. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bakorera mu murenge wa Musenyi na Nyamata hombi ni mu karere ka Bugesera, batangiye ibikorwa byo gufasha abacitse ku icumu batagiragaho baba kubona amacumbi. Bavuga ko kwegera abo bahemukiye ndetse bakagira uruhare rwo kubafasha bumva ari umusanzu muto batanga mu kubaka igihugu. Uyu ni Bwana Kayina Muradidasi wafunguye mu mwaka w'2023 ku mbabazi zatanzwe na Perezida wa Repubulika, ubu ni nawe ukuriye ishyirahamwe kuri Kuganze.
Umudamu nange kwitwa Nyesi, nagize imanje kumureba mpamye ukuntu byagenze. Twari mu gitekereje musaza we turaganira, arambwira ati yaba n'abandi babimbwira ngo atinyuka kwimbwira ubutinyuka kwimbwira nta kibazo ntangira kwabarishye. Tukumva twebwe ari identifite igihugu cyacu, ari gerimwe igihugu cyacu twacyanze ndibuka aho narindi rimwe hariya za igikoro n'igihe za gikondo. Hari ikipe ya Uganda yaje gukina n'Amavubi, Amavubi atsinda ikipe ya Uganda. Kwa ko twumvaga igihugu nta kiza twifuzaga igihugu, igihugu cyacu giye kwa ko twadufunzwe twayame konta. Amavubi atsinze Uganda turabara cyane tubona no kuri yamwe bibonanira.
Ku mpande zombi yaba ari abagize uruhare muri genocide yaba ari abayikorewe, bose bemeza ko gutanga imbabazi byabahaye gutuza. Aba bagore ni bamwe mu bacitse ku icumu babana mu ishyirahamwe n'abagize uruhare muri genocide ariko bafunguwe.
Bagiye baza nyine bakakubwira ati ninjye wakwishyira abantu tubabarire, ukabababarira. Rero bose narabababariye cyane, nababonaga nkumva umujinyi banyishe nyine avuga ngo ni ibikoko ngo ni iki, nawe ubu ngubu reka da.
Byanyuze mu nzira ndende, ariko icyo gihe twicarana nabo bakatubwira ko bishe abantu natwe twarabyakiriye. Umutima wanjye uratuje, umutima wanjye mbere nyine warubabaye.
Tubura ababyeyi, tubura imfubyi, tuba turi imfubyi naho ngamba mbana na murumuna wanjye. Ubwo rero twaje guhura n'abaduhohotera, tugira badutera n'ubwandu bwa sida. Twamaze kubaha imbabazi tubana nk'ibisanzwe.
Ganiriye yamusabye Imana yemera ko ubwe yagize uruhare mu kwica Abatutsi mu gihe cya Jenoside. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko ku giti cye yishe Abatutsi batatu, ariko akavuga ko yagiye aho amabwiriza Interahamwe zikajya kwica aho yabaga yazitegetse. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko ataratangira gahunda yo gusaba imbabazi, yasaga n'ugiye gusara.
Inyuma rwose ibishoboka byose ndabikora, aho nshishikariza kwihuta mu gikorwa ndabashishikariza.
Byavuye mu gitondo nta mahoro mfite, numva nta kigenda, bampa n'ibyo kurya aho narindi wapi, nkumva no kwicara byanze. Ntangira kumva amajwi ijwirimbaza ngo bari abantu bapfuye basi iki. Nareba nkabona nibuka aho nanyuze imirambo nasimbukaga, nagize mu ruhare abo bajya abandi bene wacu bagize mu ruhare. Narariraga gusa ndavuga ngo Mana mbabarira ba bantu babandi, bamwe nagiriye nabi, bamwe nishe. Hari undi nawe buriya batababwiye bita Ntagwabira Gaston, ubwo umuryango w'abantu 9 ni kwa sebukwe ni babaye ba Gaston Doneri wanjye. Ubu nibo nshuti zanjye za mbere.
Nubwo abahuriye mu mashyirahamwe y'umwe n'ubwiyunge bemeza ko bakize ibikomere ubu bakaba babanye neza, ariko nanone bavuga ko hakiri aba baca intege nubwo bavuga ko atari benshi. Abo mu gice cy'abakoze genocide bavuga ko hari abo mu miryango yabo babashinja ko ari abagambanyi. Ku ruhande rw'abacitse ku icumu hari bamwe nabo babwirwa na bene wabo ko gukora n'imiryango yabahekuye ari ubusambo. Gusa bateye intambwe y'umwe n'ubwiyunge bemeza ko aya magambo ntacyo abatwara, kuko bavuga ko aho bari bari batariyunga hari habi ku buzima bwabo, ubu bakaba baratangiye ubuzima bushyashya. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Bugesera, mu ntara y'Iburasirazuba.
Tukiri mu Rwanda, umucamanza muri Sentare Nkuru y'u Rwanda yaraye abandanyije kuburanisha urubanza rwa Bernard Munyagishari ku byaha bya genocide n'ivyo guhonyanga agateka ka kiremwa muntu muri 1994 adahari. Maître Bruce Bikotwa na mugenzi we Maître Jean d'Arc Umutesi baraye basabye Sentare gutesha agaciro ibyagirizo by'abashikiriza manza kuko bavuga ko atabimenyetso vyerekana ko Bernard Munyagishari yakoze ivyo vyaha.
Mu cyumba cy'urukiko abunganira bwana Bernard Munyagishari mu mategeko ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu baracyisanga baburanira umuntu udahari kandi utabemera. Uruhande nirwo rwahawe ijambo mu iburanisha ry'umunsi runenga imiterere y'ikirego gikubiyemo ibyaha ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukurikiranyeho Bernard Munyagishari byose uko ari bitanu cya genocide, ubufatanyacyaha muri genocide n'ibindi. Abunganizi mu mategeko Maître Bourice Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Umutesi babwiye umucamanza ko nta bimenyetso bidashidikanywaho bigaragaza ko uregwa yabikoze koko. Bavuze ko bitumvikana bitanashoboka ko Bernard Munyagishari yashoboraga gucura umugambi wa genocide mu cyahoze ari Prefecture ya Gisenyi. Bashingiye ku ngingo z'amategeko babwiye Madame Alice Umurisi umucamanza ukuri yiburanisha ko ubushinjacyaha bwazikoresheje uko butari kandi ko butagaragaza amatariki ya nyayo bukekaho uregwa ko yakoreyeho ibyaha uretse mu mvugo yabwo gupfa kuvuga gusa k'ubushinjacyaha. Aba banyamategeko babwiye umucamanza ku kirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye ukwivuguruza. Bafatiye ku mvugo y'ubushinjacyaha ishinja Bernard Munyagishari ko yatumizaga amanama ahantu hatandukanye yo gucura umugambi wa genocide akanayobora. Bavuze ko kuba hari aho bwongera kugaragaza ko ahagana mu kwa 12 muri 1994 uregwa yitabiriye inama yabereye muri Hotel Meridien ku Gisenyi kayoborwa n'uwitwa Nzirorerana Juvenal Uwiringiyimana ibyo ari kwivuguruza. Ibyo inama ubushinjacyaha avuga ko yacuraga umugambi wo kurimbura Abatutsi ku Gisenyi abunganizi ba Munyagishari ku nyungu z'ubutabera ntibayemera. Baravuga ko ubushinjacyaha bugeregesha butagaragaza inyandiko mvugo yayo mu buryo burambuye bityo ko kwemera ko atari impimbano bigoranye. Maître Bikotwa na mugenzi we Maître Umutesi basobanuye ko ikirego cy'ubushinjacyaha bugishingira ku nyingo z'amategeko zitajyanye n'ibyo buregera bugamije gukora icyo bwise kujijisha urukiko. Banzuye babwira umucamanza ku kirego cy'ubushinjacyaha kibumbatiye amakosa atagomba kwihanganirwa haba mu mizi ndetse no mu mitegurire yacyo, basaba umucamanza kuzagitesha agaciro. Aba banyamategeko basimbuye Maître Jean Baptiste Nibizi na mugenzi we Maître John Hakizimana. Aba basimbuye muri uru rubanza kubera ikibazo cy'amafaranga. Kugeza ubu Maître Bikotwa na Maître Umutesi batarumvikana n'uwo bunganira kuko atabemera. Bashyikirije umucamanza inyandiko isaba ubufasha mu mafaranga yo kujya gukora iperereza ry'ibanze ku byaha Bernard Munyagishari ahanganyemo n'ubushinjacyaha. Nk'uko bayabwiye umucamanza yose hamwe bakeneye miliyoni 12 mu mafaranga y'u Rwanda bazakoresha mu gihe cy'ukwezi. Ubushinjacyaha bugaragaza ko bwakoreye iperereza rishinja ku masite atatu afatwa nk'ibyahoze ari komine ya Kanama, Gaseke na Gisenyi muri Perefegitura ya Gisenyi. Abunganira Bernard Munyagishari bo baravuga ko bazakorera ku masite 10. Haracyari gisa n'ihurizo rikomeye mu kujya guperereza kuri Bernard Munyagishari magingo yafashe umwanzuro wo kutazongera kugaruka muri uru rukiko kuko hari ibyemezo atemeranyijeho n'umucamanza mu rukiko rukuru. Umucamanza Alice Umulisa yabajije aba banyamategeko niba uregwa hari lisiti igaragaza urutonde rw'abo yifuza ko bazamushinjura yabahaye mu kujya kumukoraho iperereza mu nyungu z'ubutabera mu gihe bemeza ko batavugana na nyiri urubanza. Basubije ko kuva bagera muri urubanza bakoze ibishoboka byose ngo bamusabe urutonde we yemera ko afite arubima bashyiraho amananiza. Bavuze ko Bernard Munyagishari yamye babwira ko igihe cyo kugaragaza bamushinjura kitaragera. Maître Bikotwa na Maître Umutesi babwiye umucamanza ko kuva barashyizweho mu nyungu z'ubutabera bagomba kubishyira mu bikorwa. Ikibazo cy'amasiti 10 bazakora iperereza mu gihe nta makuru na make y'ibanze bafite kubatanga buhamya bashinjura Bernard Munyagishari abahagarariye inyungu z'ubutabera bagisobanuriye umucamanza bavuga ko biteze ko hari bamwe mu bazi uko ibintu byagenze muri 1994 bashobora kuba baratatanye n'abandi bafungiye mu magereza hirya no hino mu Rwanda. Kukayabo ka miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda ubushinjacyaha bwavuze ko ari menshi kandi ko nk'uko bumenyereye iperereza busanga ritafata ukwezi kose. Bwasabye urukiko ko rwagena ayo mafaranga rufatiye ku biciro bisanzwe byifashishwa ku bakozi ba leta haba mu ngendo ndetse n'ibindi. Ubushinjacyaha bwasabye umucamanza kandi ko amasite atatu bufata nk'ingenzi bwakoreyeho iperereza ari nayo aba banyamategeko bazakoreraho byazagaragara ko hari ayandi bakeneye bakazayakoresha nyuma. Bwana Bernard Munyagishari w'imyaka 57 y'amavuko yoherejwe mu mwaka w'2013 n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha kuburanira mu Rwanda araregwa ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu n'ibyaha ubutabera bw'u Rwanda bumukekaho ko yabikoreye mu cyahoze ari Perefegitura ya Gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uregwa ahakana ibyaha akavuga ko ubushinjacyaha bumutwerera ubwenegihugu kuko we yashimangira ko ari umunyekongo. Iburanisha ritahani ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa kane. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
tuve mu Rwanda tuje mu Burundi urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi rwaraye rusubiriye kuburanishwa ku nshuro ya kabiri w'iyungururizo naho bamwe mu baburanye harimo General Cyril Ndayirukiye bari basavye akanya ko kubanza kuronka abashingwa manza babunganira urubanza gwinjiye mu ido nido eloje buri kaneza yavuganye na mugenzi wacu Eddie Gwema amubwira uko go rubanza rwagenze tubatega matwi
urubanza rugitangura babiri mu ba general bane bakiriwe umunyoro w'uguherayo bavuze yuko bafite ikibazo n'ubu cababunganira abashingwa manza kuko ngo abo bagiye barabwira bose bavuze ko bafite ubwoba bitewe n'uko abashingwa manza bataramuwe mu ntahe y'ikese ya mbere imbere yo kwaba iyungururizo bahamagarwa no mu butungane umwe muri bo mbere witwa Bernard Menge wo mu Birigi ari muri batatu baburanira General Cyril Ndayirukiye akaba yafashwe n'umushyikiriza manza wa Republika nk'umwe mu bateguye ihirikwa ry'ubutegetsi ngo ubu rero abashingwa manza bose babarira kubitura kugira ngo bafashe kubunganira mu by'amategeko ngo baca bavuga yuko nabo nyene bafise ubwoba baciye basaba sentare yuko yo bafasha kurondera abashingwa manza ico bita avocat commis d'office mu gifaransa ariko sentare yarabwiye ko ibitahura cyane mugi babwira ko babisabye bateba kuko umuntu ayicese yo kuwandwi ukwezi kwa gatatu uyu mwaka bari bumvikanye ko ufise icyo asaba yo gisaba imbere y'indwi zibiri imbere y'uko itariki ya 11 ari umunsi wa mbere ishika umunsi rero uwaciye aburana yabaye General Cyril Ndayirukiye akaba yari nimero ya kabiri mu bari bateguye ihirikwa ry'ubutegetsi
ese nk'igishya cyagaragaye muri iri buranisha ryakozwe kuri uyu wa mbere ni nk'ikihe watubwira
igisha no vuga ni ibintu bibiri bishasha nuko General Ndayirukiye wenye nubwiwe umunsi yerekanye umupira yari yambaye ku itariki ya 15 kwezi kwa 5 umwaka uheze aho yafatirwa mu manuko bwa Bujumbura akaba yerekanye umupira ko watabaguritse kandi bamubayanze mu byondo avuga ko yakubiswe cyane uwo munsi akahakwa no kumeneka igisho icyo gihe itabona avuga yuko ugutwi kwiwe kwari kwazibye kubera yakubiswe akaba avuga yuko yasinzikarijwe ubuzima acasaba yuko ibyo bita peze no kuvuga ibyo yabajijwe akemanga ku itariki ya 15 atoheza ngo abiharurwe ko yasabye sentare yuko ibyo bifuta kuko ngo yabajijwe ari katega ubwoba mbere ngo abo mu iperereza bari bambwiye ko atabyemeye ngo aje no kuvugira ku radio nkuru na televiziyo y'igihugu ashobora kwishwa yasabye yuko ibi hamwe n'ibindi bijyanye n'ibyavuzwe kuri iyo tariki ya 15 yiyemangiye byofutwa ntibimuharurwe ko kuko ngo yabivuze asubugerejwe yakubiswa cyane mbere yasinzikarijwe ubuzima ikindi gishasha umunsi nuko uterukiye leta mu rubanza bita ministere publique umushikiriza manza yavuze yuko mu bisanzwe icyatumye yunguruza muri urubanza nuko ahanini umucamanza wa mbere atari yerekanye cyane cyane uruhara rwagizwe n'abashatse guhika ubutegetsi mu bijyanye n'imyiyerekano yo kwiyamiza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu leta yise imigumuko imyiyerekano yari yatanguye ku cyaka 2026 ukwezi kwa kane wavuga yuko mu bisanzwe abateguye imyiyerekano n'abashatse kukuhirika ubutegetsi ku cyaka 13 mu kwezi kwa gatanu bari bakoranye ariko ibi Cyril Ndayirukiye ari we wenyine umunsi yumvirijwe kuva mu gitondo kugira igihe cy'isaha 11 zibirona iminota 10 yabihakanye yavuze ko ku itariki ya 13 nubwo abasirikare n'abapolisi bashatse guhirika ubutegetsi bagiye mu ibarabara bakaboneka bari kumwe n'abanyagihugu ngo cyabaye ikintu kibaye kuri uwo munsi gusa batigeze bagiranira amanama ibi na byasubiye kubisigura yuko nk'umusirikare mukuru ibyo yarahiriye ari ugukingira abanyagihugu hamwe no gukingira ibyabo kandi ko ateza gukingira ibyizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha we yasiguye kandi yuko aya masezerano yagiyemo kuva ku ntango gushika ku iherezo yanibukije ko atakintu na kimwe apfa n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kandi ko nabonye natakibigeza amugirira yagize ati jewe nagiye ku ruhande rw'amategeko gusa kubera ko twabona ko abanyagihugu bari basubugerejwe n'abajejwe kubacungera ahadomye urutoki ku bapolisi bamwe bamwe hamwe nabo mu iperereza bamwe bamwe barasa abanyagihugu bari mu myiyerekano agira ati ntitwari gushobora kwicara ngo tubirare gutya
Eloge wirika neza turagushimiye cyane kuri iyi nkuru tugejeje
urakoze nawe
tukiri mu Burundi abanywanyi b'umugambwe FNL ishami rya Agatogwasa harimo uburongoye ugwaruka rwa FNL mu karere ka Bweru Buyogoma kagizwe n'intara za Kirundo
Muyinga na Cankuzo barapfungiwe mu gashoka komine Vumbi kuva ku munsi wa gatandatu mwijoro mu gihe urongoye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo avuga ko bahogwa imvu za politike mu gipolisi no mu ntwaro bavuga ko bakurikiranwa ku nama itemewe n'amategeko bari bahejeje gukora
Rukira Ndanga Jerome na Bukuru Yakobo nibo bafungiwe mu gasho k'igipolisi cy'Inyamiramabi muri komine Vumbi kuva mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana muri indwi twarahe turangije urongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo komisere Jacques Nijimbere avuga ko bafashwe bakurikiranwa ku nama itemewe n'amategeko bari bahejeje gukora mu bunywero bwo ku isoko nkuru ya komine Vumbi iri ku mutumbo wa sura kosikani zigimana arongoye umugambwe FNL ishami rya agatogwasa mu ntara ya Kirundo avuga ko abafashwe arabanywanyi babo bakaba n'indongozi zikomeye mu mugambwe FNL ishami rya gwasa akanegura uko bafashwe
kuntu bafashwe ni ibintu byatangaje abantu benshi kuko bagiye gufatwa mu ijoro saa 6:40 z'ijoro babatirwa mu gasura aho bari bagorobereje basangira n'abandi bantu atacu binona kuko arabarundi nk'abandi nuko bagiye gutwagwa nk'ibisuma mu ijoro saa 6:40 byakozwe ubwa mbere n'abari abo bari biriganye bagorobezanije ku kabari hanyuma baca babwira umushefu de poste n'umushefu de quartier twa Karemera wahajya mu gasura nyene baraheze baca bagenda kubafata mu ijoro kinca dutangaje no kubatarindire ko burinda guca kugira ngo bagende bafate ko basanzwe bajyamye umwe wese ajyamye mu nzu yiwe ko ntibari bayiranye na hamwe
Oscar Nizigimana ati nta kindi bazira atari umugwi wa politike bayoboka
kandangaje Jerome ngo yobayaho yuko ngo yobangwa yaharaye batamwandise mu gitabo cy'ingenzi gisanzwe gihari ariko we akavuga yuko yarahamaze amezi ari ashika kurane ariho abako ari ibikorwa yarasanzwe akorera mu ntara ya Kirundo hanyuma ubu bukuru Jacques nawe ntituramenyesha aho wowe kumbere baba bamuhoye yuko yiriwe basangira agacupa ari kumwe nawe igihe ufashwe turana ko ari aragatotezo kabandanya kuko kuva mu kiringo kitarinze ukwezi amaze gufatwa abanywanyi ba FNL bashika ku 2023 bazira imvo za politike bazira yuko ari aba FNL bayoboka honorable Agatotwasa twosaba abajeje intwaro yuko bakubahiriza ibyimviro by'imigambo yose bakareka kwishira no kwizana kw'abantu bose bakaba mu gihugu ataki nkibabuza kurangura imirimo yawo
uburango igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko iyo igipolisi gihagaritse umuntu gifise ico kimukurikirana ko kitarinda kuraba umugambwe aturukamwe komisere Jacques Nijimbere avuga ko abo bantu babiri bafashwe bafatiwe ico bakurikiranwa ko bataravye ko arabanywanyi ba FNL mu gihe ubuserukira umugambwe FNL ishami rya gwasa agato mu ntara ya Kirundo avuga ko abahagaritswe bafashwe ijoro uburongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko vyabaye ngombwa ko bafatwa ijoro kuko ni inama itemewe n'amategeko bari ko barakurikiranwa ko bari bayikoze ijoro aya makuru atangwa n'igipolisi ni nayo yemezwa n'abajejwe intwaro uhereye kuri musitaneri wa komine Vumbi Jean-Baptiste Kwizera uburongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza yatanguye kugira ngo barabe ko nimba abo bantu bashobora kurekugwa cyangwa bakabandanya bakurikiranwa kucaha tubibutse ko hari hacindwe zibiri gusa hari kuwe indongozi 16 z'umugambwe FNL zari zafatiwe muri komine Busoni zagirizwa icaha nk'ico muri bo harimo uburongoye umugambwe FNL ishami rya gwasa mu karere ka Bwere Buyogoma Remisi Ndayigaya na Oscar Nizigimana aburongoye mu ntara ya Kirundo amatohoza y'Inyamiramabi yamaze indwi zibiri imbere y'uko barekugwa mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Igihugu ca Nigeria ni igihugu kigizwe n'ubwoko bwinshi kandi gifise amashirahamwe atarondera ivyicaro vya politika akomeye. Ni igihugu gifise imico ikomeye n'uburyo bukomeye bwo gushobora gutera imbere. Ni igihugu gishobora gutera imbere bikomeye mu vyerekeye ubutunzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Nigeria biherutse gusubira gutanguza komisiyon ijejwe gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko inama iyo komisiyon iherutse kugira mu mpera z'ukwezi kwa gatatu yerekana ko ku ntwaro ya Perezida Mushasha wa Nigeria Muhammadu Buhari igihugu ciwe ciyeme kuvyerekeye kwagura ubutunzi bw'igihugu John Kerry yatangaje ko muri uyu mwaka imfashanyo ya Amerika igenewe Nigeria izogera ku madolari imiliyoni 600 igice kinini cy'amafaranga azofasha guhagarika ingaruka ziterwa n'indwara ya sida malaria n'igitundu ayani mafranga zofasha kuvijereke ugukomeze gisata chama soko nanga nguvu bichie mumugambi wa President Obama Power African Initiative. Mugihe umugambi Feed the Future uzofasha kuongereza umwimbo w'uburimyi no gutuma amafaranga abantu baba hagati mu gihugu baronka yiyongera. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko bari hamwe na Nigeria bazokora kugira batorere inyishi ibibazo by'abanyagihugu hamwe n'iterambere cyane cyane mu buraruko bw'igihugu aho ibibazo byatumye abantu basigara inyuma mu bijanye n'iterambere kandi aho umugwi w'iterabwoba Boko Haram wagandaguye abantu ibihumbi n'ibihumbi ugeramira ubuzima bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizofasha utwigoro twa Nigeria tugutsinda umugwi Boko Haram no gukuraho ivyatumye uwo mugwi uvuka kandi bifasha kwinjiza abanywanyi bashasha no mu bikorwa vyawo. Muri vyo harimwo intwari ibereye gutuma haboneka ubuzi bwiza no kurandurana n'imizi ruswa. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko icyo bashaka gushika ko ari ugutegekanya intambwe zikurikira zo gufashanya aho bikenewe hose. Avuga ko ibintu bitazohinduka buno nyene. Yamara amenyesha ko ugukorana hagati ya Nigeria na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizotuma batera baja mu nzira nziza. Ibyo ni ibintu byiza kuri Nigeria na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amenyesha ko mu gihe ugufashanya hagati ya Nigeria na Amerika kugenze neza ibyo bizohindura ibintu bitari bike mu makungu.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biriko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise
muyavugwa muri yoni munyamanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon ejo kuwa mbere yari ifatanikanije n'abanyarwanda aho bibuka umunsi mukuru mpuzamakungu kwibuka ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane. Mu biganiro byatunganijwe kuri cicaro cya ONU abitavye ibyo biganiro baronse akaryo ko kwibuka abasize ubuzima muri iryo honyabwoko bongera bahanahana ivyumviro ku buryo ataho honyabwoko ryo kongera kuba ku isi. Muri yo nyene hariko haraba kurondera ugiye gusubirira Ban Ki-moon mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni. Muri indwi niho abakandida batangura gushikiriza imigambi yabo no kwisigura ku byo bazomarira iryo shyirahamwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni mushasha azoshingwa amabanga mu kwezi kwa mbere umwaka uza w'2017. Mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrika Tuadela Faustin Archange umukuru w'igihugu mushasha yarashinze leta yiwe ya mbere mu kigoro ko gusubiza hamwe abanyagihugu bari bamaze imyaka munjyane za moko. Muri iyo leta yagenye ejo ku munsi wa mbere Tuadela yahaye amabanga bashikira nganje bava mu muba mushigikiye hamwe n'abatavuga rumwe nawe hariko nta mabanga yahaye abanywanyi bidini rya Kiisilamu hamwe n'imigwi y'abarwanyi bo mu idini y'abakristo bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye muri ico gihugu. Muri iyo leta nshasha harimwo bamwe mu bashikiranganje bahoze muri leta ihavuye ya François Bozize. Igihugu ca Repubulika ya Centrafrika cinjiye mu ruhagarara kuva mu ntango z'umwaka w'2013 aho abarwanya leta bo mu idini ry'aba Isilamu basereka birukaniye Perezida Bozize ku butegetsi. Muri Siriya naho Leta Zunze za Amerika imenyesha ko iteye umutima uhagaze n'intambara iguma yiyongera muri ico gihugu.
Aho ni naho duhereje ibiganiro byo muri kino gitondo tubone yakandikanya kuri gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kugiranya ibiganiro twabashikirije kuri mikomo ari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugira umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.